nyimwumvanira dwijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Mozambique, amashyaka atavuga rumwe na leta n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado. Ikibazo cy'akamashu ka Pegasus kandeka telefone ngendanwa gikomeje kuvugwa. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa nawe yaba ari ku rutonde rw'abashobora kugigirwa, kimwe n'umukobwa wa Paul Rusesabagina uvuga ko yinjiriwe n'akamashu katurutse mu Rwanda.
Hashize ibyumweru bike ekipe ya Amnesty International ifatanye n'abanyamakuru baje kundeba bavuga ko bakeka ko COGS mu yange irimo ako kamashu.
Karine Kanimba, Leta y'u Rwanda ivuga ko ako kamashu ka Pegasus itagakoresha. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Fidel, wongeye kwirirwa.
Urakoze Veniste. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye tuyahere ngaha muri Amerika, aho perezida waho Joe Biden yiyemeje kuvyerekeye kubona ko ibihugu bitunze bitanze imiliyaridi ijana y'amadolari vyemeye ku mwaka yo gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije hamwe no guhangana n'inkurikizi z'isitera ishuha kurushiriza. Iyo nkuru yatangajwe n'intumwa yiwe idasanzwe kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry ku munsi wa kabiri. Yatangaje ko yavuganye ubwiwe na President Biden kumuhanga ibihugu bitunze vyatanze mu biganiro vyerekeye ihindagurika ry'ibihe vyabaye mu mwaka w'2009 wari ujejwe gushirwa mu bikorwa uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'2020. Amenyesha ko Biden yerekanye ukwiyemeza kwiwe kuvyereke gufasha gutuma iyo miliyaridi ijana y'amadolari iboneka. Abaharanira ibidukikije n'abahinga mu vyerekeye gutanga amafaranga agenewe guhangana n'ihindagurika kurikira ry'ibihe basavye abategetsi ba Amerika gutanga amafaranga bemeye yo gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere atakinini vyakoze kugira bituma ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Ubwongereza buzokwakira ikoraniro rikomeye gishyira hamwe ONU kwihindagurika ry'ibihe muri Ecosse mu kwezi kw'11 bwamenyesheje akatari gake ko kubahiriza umuhango watanzwe ku mafaranga agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ari ikintu gihambaye kugira bizigigwe n'ibihugu biriko bitera imbere no kuvyumvisha kuvyerekeye ukongereza utwigoro twavyo kugira bigabanye imyuka mibi birungika mu kirere ku giti cyabyo. Nta gitigiri gishasha kigaragara cy'amafaranga Amerika izotanga indumwe idasanzwe ya Amerika ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe John Kerry yatanze. Tukivuga kuri Amerika, igisirikare cyaho cyakoze igitero cya mbere gikoresheje indege z'ingwano muri Somalia kuri leta ya President Biden. Icyo gitero cyakozwe ku munsi wa kabiri ku bagwanyi bo mugwi Al-Shabab mu itangazo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika bwamenyesheje ko icyo gitero cyabereye hafi y'ahitwa Galkayo ku birometero 170 mu buraruko bushira ubuseko bw'umugwa mukuru Mogadisho. Mu gihe Amerika yakoze kenshi ibitero vy'indege z'ingwano muri Somalia ku mugwi Al-Shabab, ni rya mbere ivyo biba kuva ku itariki 20 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2021. Igihe Biden yashikirije amabanga yo kuyobora Amerika, mugwi Al-Shabab uri kurondera gutembagaza leta ya Somalia kugira ushireho amategeko yawo afatiye ku buryo yumva idini rya Kiislam. Tuve muri Somalia dukubitire mu Buyapani, aho mukuru w'umugwi ujejwe gutegura inkino mpuzamakungu Olympique z'i Tokyo, Toshiro Muto, yatangaje ku munsi wa kabiri ko adakuramwo ivyuko izo nkino zishobora gufutwa n'ibitigiri vy'abandura ikiza ca COVID-19 vyatera vyiyongera bikomeye. Ni mu gihe abanonotsi batari bake batera bapimwa umugera, abaserukira amashirahamwe ashigikiye izo nkino nabo bakaba barahevye imigambi yo kwitaba ibirori vyo kugurura izo nkino bizoba ku munsi wa gatanu w'iyindwi. Abajijwe niba inkino mpuzamakungu Olympique zishobora gufutwa, Toshiro Muto yatangaje ko azokwirikira kiranira hafi ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 hanyuma avugane n'abandi bajejwe gutegura izo nkino hamwe vyokenegwa. Amenyesha ko bazobandanya ibiganiro. Mu nyuma yaho umuvugizi w'abajejwe gutegura izo nkino yavuze ko bashimikiye ijana ku ijana kuvyerekeye gutuma izo nkino zigenda neza. Ibitigiri vy'abandura ikiza ca COVID-19 bitera vyiyongera mu gisagara ca Tokyo vyatumye haba impungenge zikomeye kuvyerekeye niba izo nkino mpuzamakungu Olympique zaza zarigijwe uyu mwaka kubera ico kiza zizoba atabarorerezi bahari. Ubuyapani bwafashe ingingo ko abanonotsi bazozihiganirwamo atabarorerezi bahari kugira bigabanye gushobora kwandura COVID-19. Muri Tunisia umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu Fauzi Medi yarirukanywe mu mabanga yiwe bivuye ku kugene yavyifashemwo mu rugamba rwo kugwanya kiza ca COVID-19. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Hishem Meshishi yirukanye Fauzi Medi ku munsi wa kabiri mu gihe ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 muri Tunisia biriko vyiyongera bikomeye cyane. Ubushikiranganje bwiwe bwari bwatangaje mu ntango z'ukwezi ko igisata cy'ubuvuzi cy'igihugu cyayanzaye kubera ukuremerwa n'ikiza cya COVID-19 cyahitanye abantu barenga 17,000 ku banyagihugu bagera ku miliyoni 12 baba muri Tunisia. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere vyatangaje ivyerekeye irukanwa rya Medi mu mabanga yiwe atampamvu bitanze ku vyerekeye iyo ngingo. Iryo tangazo ryamenyesheje ko umushikiranganje ajejwe imibano Mohamed Trabelsi azoba arayoboye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vy'agateganyo. Naho Abdulatif Nasser umunyamaroc yaramaze imyaka 19 mu ibohero rya Guantanamo Bay yarasubiranye n'umuryango wiwe. Abdulatif Nasser yapfunzwe iyo myaka 19 atavyaha yagirijwe icese muri iryo bohero ripfungirwamwo abantu bikeye ku iterabwoba. Yasubiranye n'umuryango wiwe inyuma y'uko asambishijwe n'igipolisi mu gihugu ciwe. Nasser afise imyaka 56 muri iki gihe iwe munyororo wa mbere wo mu ibohero rya Guantanamo Bay arungikiwe igihugu ciwe kuri leta ya Perezida Biden. Nyuma yuko ashitse mu gihugu ciwe ku munsi wa mbere yarasambishijwe n'igipolisi kuvyo yikekwa ko yakoze ibikorwa vy'iterabwoba imbere y'uko arekugwa. Yari yafatiwe mu gihugu ca Afghanistan ariko imenyereza mu vya gisirikare mu ikambi y'umugwi Al-Qaeda. Yafashwe igihe ariko agwanya intego za Amerika arungikwa mu kibanza ca Guantanamo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2002.
Urakoze Fidel niyo ngabo mukomeje kumva radio ijwi ya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Muri Mozambique amashaka atavuga rumwe na leta n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
U Rwanda ruheruka kohereza abasirikare n'abapolisi 1,000 mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique ikungahaye kuri gaze. Ni intara yazahajwe n'ibitero by'iterabwoba n'imvururu zishingiye ku buheza nguni kuva mu 2017. Bwana Boges na Mire impuguke akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'umutekano abivuga mu nyandiko ye avuga ko iyoherezwa ry'izo ngabo ryabaye nyuma y'ibyumweru bike umuryango w'ubukungu uhuriwemo n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC utangaje kuzohereza umutwe w'ingabo wawo uhora witeguye gutabaraho rukomeye mu bikorwa byo guhosha izo mvururu. Byari biteganijwe ko ingabo za SADC zoherezwa ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa karindwi. Ni ukuvuga nyuma y'icyumweru kimwe ingabo z'u Rwanda zitangiye kugera ku kibuga cy'indege cya Nakara giherereye mu majyepfo y'intara ya Cabo Delgado. Icyakora impuguke Boges na Mire avuga ko na n'ubu ingabo za SADC zitaragera muri Mozambique. Gusa uyu mushakashatsi avuga ko ku itariki ya 17 z'uku kwezi Dr. Stagomena Tax umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo muryango yamurikiye leta ya Mozambique ibikoresho by'ingabo z'uwo muryango. U Rwanda rushimangira ko ingabo zarwo zizakorana bya hafi n'iza SADC. Nyamara Dr. Tax yavuze ko bibabaje kuba Mozambique itaramenyesheje uwo muryango mbere ko u Rwanda ruzohereza ingabo. Akavuga ko iyoherezwa ry'ingabo zivuye ahandi rikwiye kuba rijyanye n'amabwiriza SADC igenderaho kandi ko ibyo bigomba kuba gusa nyuma y'aho ingabo z'akarere zamaze kugera ahazoherezwa izo zindi. Nyamara Bwana Boges na Mire avuga ko iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda ribonwa na bamwe mu baturage b'icyo gihugu, imiryango iharanira uburenganzira n'amwe mu mashyaka ya politiki nk'irijya mu mujyo w'ibindi bikorwa byakozwe mbere mu buryo bw'ibanga byo kohereza abakora iby'umutekano aho muri Cabo Delgado. abo bakabishingira ku kuba ngo nkuko byagenze ubwo abacanshuro b'ikigo cy'Abarusiya cyitwa Wagner Group ndetse n'abadaika Divisory Group cyo muri Afrika y'Epfo bageraga muri Mozambique inteko nshinga amategeko itabimenyeshejwe ari nako byagenze ku basirikare b'u Rwanda. Abo bakavuga ko abanyamozambike batigeze bamenyeshwa intego igihe n'ikiguzi by'iyo misiyo y'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cyabo. Uyu musesenguzi avuga ko ubutegetsi bw'imaputo butari bwakemeje yoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda kugeza ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 7 ubwo Perezida Philippe Nyusi abitangaje izo ngabo zirimo kugera mu gihugu ndetse ziyerekana hamwe n'ingabo za leta mu karere avukamo ka Mueda. Icyakora icyo gihe nabwo ngo nta byinshi umukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye. Icyo gihe bwana Osufomo Made umuyobozi wa Renamo rimwe mu mashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi rishyigikiye iyoherezwa ry'ingabo za SADC yahise agaragaza ko adashyigikiye iyoherezwa ry'abasirikare b'u Rwanda. Nkuko Boge Sinamira abivuga, uyu ngo yavuze ko binyuranyije n'amategeko kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique batabanje kubaza inteko. Bwana Fernando Bismarck umudepite wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi usanzwe ari n'umuvugizi w'ishyaka riharanira demokarasi rifatwa nk'irya kabiri mu mashyaka akomeye atavuga rumwe na leta w'ibyo yabigereranyije n'igitutsi. Umuryango uharanira demokarasi n'iterambere umwe mu miryango iharanira uburenganzira muri icyo gihugu na ushyigikiye iyoherezwa ry'ingabo za SADC wanenze iby'iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda uvuga ko Perezida Nyusi atari afite ububasha bwo kwemeza iyoherezwa ry'ingabo z'amahanga bitabanje kwemezwa n'inteko ndetse ugashinja leta yo gusubira mu makosa nk'ay'umwenda wa za miliyari z'amadolari yafashe mu buryo bw'ibanga. Icyakora uyu musesenguzi avuga ko ishyaka riri ku butegetsi Frelimo ryakunze mu bihe byahise kugaragaza ko ridashyigikiye iyoherezwa ry'ingabo z'amahanga muri Cabo Delgado ntacyo riratangaza ku iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda. Yewe ngo nta nubwo ryigeze rigaragaza gushyigikira bwana Nyusi nk'uko byari byitezwe byerekana ko perezida yafashe icyemezo nk'ubwe bitanyuze mu ishyaka. Nubwo ryagononwaga ishyaka riri ku butegetsi Frelimo ntabwo ryigeze ryanga kumugaragara inkunga y'ibihugu bihuriye muri SADC. Uyu musesenguzi agasanga kwisunga u Rwanda bigaragara nk'ibishobora cyane gucamo ibice abanyamozambike mu gukemura ikibazo cy'ubuhezanguni mu ntara ya Cabo Delgado. Bwana Namire avuga ko iyoherezwa ry'abacanshuro n'abanyamahanga risanzwe ryaranenzwe cyane n'abagize inteko ariko ibikorwa byabo byari ku kigero cyo hasi ugereranyije n'ibiri kuba ubu. Akavuga ko abasirikare bagera ku 1000 ari benshi cyane ku rwego rwo kutirengagizwa mu karere nka Cabo Delgado, bityo hashobora kuba ibikorwa bihungabanya abasivili nk'uko bikunze kuba ahantu hose hari imvururu ibishobora gukurura amacakubiri ndetse n'imvururu za politiki muri Mozambique. Uretse n'ibyo bwana na mirasanga iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda ritavugwaho rumwe rishobora kongera guhembera imvururu hagati ya leta n'ishyaka Renamo. Ni mu gihe hakomeje kugeragezwa kubaka ubwiyunge nyuma y'amasezerano agamije kurangiza burundu imvururu yashyizweho umukono n'impande zombi mu 2019. Kuri uyu musesenguzi nubwo leta y'akarere ka Cabo Delgado yasabye abaturage gukorana neza n'ingabo z'amahanga ariko kuba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe afite abayoboke benshi mu duce twazahajwe n'imvururu bishobora guhungabanya imibanire hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abaturage baho.
Urakoze Temistocle Mutijima, mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Leta y'u Rwanda yemeza yivuye inyuma ko idafite akamashu ka Pegasus kane ka telefone ngendanwa z'abatavuga rumwe nayo abanyamategeko n'abanyamakuru. U Rwanda ruri mu bihugu bitatu muri Afurika hamwe na Maroc na Togo bivugwa ko byaguze ako kamashu kakozwe n'ikigo NSA o groupe cyo muri Israeli. Nyamara rero Karine Kanimba umukobwa wa Paul Rusheshabagina ufungiwe mu Rwanda atangaza ko ari mu bagabweho igitero cy'akamashuka leta y'u Rwanda.
Hashize ibyumweru bike ekipe ya Amnesty International ifatanye n'abanyamakuru baje kundeba bavuga ko bakeka ko kojese muyange irimo ako kamashu bansaba nimba bashobora kuyikoraho enquete ngo bayirebemo. Twakekaga ko guverinoma y'u Rwanda iyumviriza ariko nta bimenyetso twari dufite. Rero iyo ekipe yashoboye gukora enquete muri jese muyange baza kukonfirma ko bayumviriza.
Ako kamashu bagasanze muri telefone yawe y'imbirigi cyangwa se telefone yawe y'Inyamerika?
Bayisanze muri telefone yanjye yo mu Bubiligi.
None igihe cyose wabaga uri mu Bubiligi uvugana n'abategetsi b'Ababiligi cyangwa se bo mu bindi bihugu by'Uburayi, icyo gihe cyose barakumvirizaga?
Ekipe ya Amnesty International yamenye ko kuva muri janvier niho batangiye kunyumviriza bakakomeza kugeza muri April noneho nagiye muri Amerika muri May birahagarara ariko ngarutse mu Bubiligi barongeye bakamuza kunyumviriza. Donc ama email nagiye nandikana kumwe n'abategetsi kuko kuba papa bamushimutse buri munsi byo tukora no kwandikira abategetsi no kuvugana n'abavoka na famille kugira ngo tugerageze gukora ku buryo papa bamurekura bakamurika gataha. Ayo ma appel yose nagiye ngira na kumwe nabo bategetsi cyangwa na ekipe yacu yose barayumvirizaga.
Urashaka kumbwira ko iyo wavuganaga na ministre w'intebe w'Ubwongereza cyangwa se na ministre w'intebe w'Ububiligi cyangwa se nuhagarariye umuryango w'umwe bw'Uburayi ibyo byose barabyumvirizaga?
Bari bafite ho capabilite yo kuyumviriza kandi iyo kipe ya confirmer ko bakurikiraga ibintu byose nakoraga.
Umuvugizi wa NSO Ariela Ben Abraham yabwiye ikinyamakuru The Washington Post ko telefone z'ibihugu byo hanze zidashobora kuvogerwa nako kamashu. Telefone yawe y'imbirigi iyo yabaga iri muri Amerika yashoboraga kuvogerwa nako kamashu?
Ndi muri Amerika byarabananiye kuyumviriza. Baragerageje iyo ekipe ya Amnesty naho yabonye ko on May 17th cyangwa 17 May
mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 17
bagerageje kongera kuyanfekta GSM yanjye yo mu Bubiligi ariko ndi muri Amerika birabananira kuryo nizo preuve nibo nibyo bimenyetso birahari. Ariko ikiri important kuri iyo date nuko twari turimo tura prepara conference de presse izaba kugira ngo twexpose ukuntu gouvernement y'u Rwanda ya torture papa muri safe house bakimugeza mu Rwanda. Nibyo twari tugiye kwerekana. Aba rero niho bagerageje kongera kuyinjiramo ariko bajya kubaza kubona ko ndi muri Amerika birabananira.
None se telefone yawe y'Inyamerika yo baba barigeze bagerageza gushaka nayo kuyinjiramo ngo baseseke mako kamashu?
Oya, ekipe nayo ya Amnesty yakoze enquête muri GSM zombi niyo muri Amerika ako kamashu nago kari karimo.
None ubuse iyo utekereje yuko ahunyuze ushobora kuba wumvirizwa n'ibivuze byose bikamenyekana witwara ute, wahinduye imyitwarire?
Nerubwoba kubera ko nzi ko iriya leta y'u Rwanda ari imwe itatinya kwica abantu bavuga ibintu bitandukanye nk'ibyo bashaka ko bivugwa. Tuzi ko bafunga abantu illegally ku buryo rero no kunyumviriza nabyo ntago bindangaje ko babikoze ariko bitera ubwoba. On the other hand nago tuza nago bitudekuraja biriya ibyo dukora buri munsi kugira ngo papa abantu bamenye uwari we kugira ngo abantu bashobore kumufasha kumuvana muri prison yo mu Rwanda. Tuzabikomeza kandi tuzi ko nabyo ni intimidation tool kuriya batwumviriza no kugira ngo no kugerageza kutucecesha ngo situkomeze ibyo turimo kandi ibyo nago bigize bikunda kuri papa natwe nago bizakunda kutwantimide. Ahubwo ibyo tuzatwara ngo nuko ngomba kuhindura ukuntu communica ngomba kuvugana n'abantu in different ways ariko nago bizatuhagarika nago tuzahagarara kuvugira papa nago bizarangira kugeza igihe papa bamurekuriye.
Ariko leta y'u Rwanda ivuga yuko kariya kamashu ka Pegasus ko ntakifite kwitegeza ikagura ndetse president wa Repubulika yigeze kuvuga yuko gahenze. Abo bavuga yuko leta y'u Rwanda igafite bavuga ko bakoze ubushakashatsi ko kamashu bakagasanga mu matelefone yanyu babahaye ibimenyetso simusiga bigaragaza koko uko leta y'u Rwanda ibikora kandi kwifitiye ubushobozi.
Hamaze gusohoka kuva 2019 ko abantu bavuga ko abanyamakuru n'abaenquêteur spécialiste bavuga ko u Rwanda uri soupçonné kuba bakoresha iyo software. Ariko njyewe icyitangaje nuko njyewe nta problème mfite na gouvernement d'Amerika no mu Bubiligi na problème mfite n'abandi n'izindi gouvernement zo ku isi na iyo ifite problème kumwe nanjye ni gouvernement y'u Rwanda gusa kandi abashobora kugura ako ikamashu Bashu ni ama gouvernement gusa kandi aba gouvernement bonyene bakomeje kutugirira nabi kuva kera bayagize kwica papa wanjye bagerageje no kubana mushimbutse ni gouvernement y'u Rwanda donc nibo bonyene bashobora kuba banyumviriza kandi kuba banyumviriza izo tufite preuve yabyo nibo bonyene rero bashobora kunyumviriza.
Karine Kanimba ndagushimye cyane kubwa aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo barikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi muri komine Rugombo intara ya Cibitoki umugabo w'imyaka 50 yarishwe abaye umuntu wa 16 bishwe muri iyi ntara mu gihe cy'amezi 3 benshi muri bo bicwa baregwa amarozi. Kigali Desire Hatungimana.
Igihe cy'isanyirwa z'ijoro niyo nkuru mbi yamenyekana ko Amiel Bikorimana yagandaguwe yiciwe ku ibarabara rya 3 muri Rugeregere aho nyene muri komine Rugombo ariko bukigoroba bene umuntu bari bagize amakenga kuko babona data kandi telefone yiwe itariko irakora. Umukenyezi wiwe yamenyesheje ko kiretse ko hari abantu bari bamaze iminsi bamwagiriza ko ari umurozi kandi ari ububeshi ngo yarabanye neza n'abandi bantu amenyesha ko ari agahinda mu muryango.
Hageze nko mu masaha 2 nyose katangira guca ku matelefoni tuciye ku matelefoni ngo ziruga tubaza ngo zirajimije basi dufite ku maturindi hageze mu masaha 2 rero ntibadutelefona ngo bamwishe ngo bamukinga kujya gatatu kwibarabara rice mu Rugombo tiki tusa bitete umutekano ko dukwikiranira tukamenya abantu baraye bamwishe gusa cyatumye ntihabiri dushaka.
Ababanyi babikora Imana baremeza ko uwo mutama atakibazo yarafitaniye n'ababanyi bagatangazwa nuko abantu basigaye bicwa bikabakamizwe n'ingoma basaba bijejwe ko bakora amatohoza izo nkozi z'ikibi zica abantu zitwaje uburozi zigafatwa.
Uyu mutamu atwetwanye neza ku mutumba ko twari tubanye nta kosa twari tumuzi ko uyu mutamu yaganira yumviriza yari mboneza yo ku mutumba hanyuma urupfu rweje rwambabaje cyane
twebwe kubera urwo rupfu ruragoye iyo ruba urupfu rw'akarago twari kwihangana ariko mu bisanzwe ku bw'urwo rupfu hategerezwa kuvuga ukuri ku mutumba hama mukagira icyo muhagarariyeho kugira ngo mutuburonderere na ukuntu wa muntu yobavuye mu mubiri umunsi utaragera.
Twe twahora tubana ku mutumba wa Rupumera kandi tubanye imyaka atari mike rero ku bwacu nk'abo tubana nta birebire twari tumuzi ko ni nayo mpamvu uru rupfu rwiwe rubaye twaciye tujya mu kujurira kubera ko ata bintu birebire twakunda kumwumva ko ku bwacu mu kibana nta kintu bamwagiriza kuba twari tumuzi ko twari mu Rupumera twari twibaniye neza tugora kumenya abamwishe icyo baba bamwagirije kuko atacyo kirekire twari dusanzwe tumuzi ko niyo mpamvu byo tugora kumenya icyo bisunze kugira ngo bamuzimanganye ubuzima bwiwe.
Mustanera wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza arasaba ashimitse abarongoye ko atosubira kumva umuntu yishwe yagirizwa uburozi muri komine arongoye amenyesha ko bagiye gukorana n'inyamiramabi be n'abajejwe igisata cy'ubutungane kugira ko kabi gatuzwe.
Dushimikira ko ntugahanura bene gihugu twabwira ko ibintu twageranye uburozi ari ikintu kibi cyane kuko abari ibintu byo kwikekana gusa rero umuntu ashaka kuvuga ngo uburozi uraka kubabuje kuri uburozi kuko ntabwo bamufatanye ariko nibaza ko iyo hapfuye umuntu ico dukora nuko kuma hafa bene gihugu turabahanura kugira ngo ibintu byo gutorana uburozi babireke kuko ari ibintu usanga bikorasambura ikibana ishyo dusaba gutungana gukora amatohoza bagakugira kugira ngo tumenye ishobora kuba cishye umuntu.
Muri abantu 16 bishwe muri iyo ntara ya Cibitoke indwi bava muri komine Mugina Rugombo na Bukinanyana ni batatu Uganda mugwi na mabayi n'umwe umwe. Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Muri Republika ya Demokrasi ya Congo, Cardinal Laurent Monsengo Pasinya arashyingurwa kuri uyu wa gatatu i Kinshasa muri Cathédrale Notre-Dame du Congo. Ejo nibwo yasezeweho bwa nyuma n'abakristu ndetse n'abandi baturage benshi. Umuhango witabiriwe kandi na Prezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, Prezida Félix Tshisekedi wa Republika ya Demokrasi ya Congo yahaye Cardinal Monsengo Pasinya umudari w'ikirenga. Cardinal Monsengo yayoboye inama rukokoma muri Zaire mu mwaka w'1991 yitabye Imana ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa karindwi i Paris mu Bufaransa, aho yari yagiye kwivuza yari afite imyaka 81.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Veniste Ishimimana.
Umunyamerika Neil Armstrong yabaye umuntu wa mbere wakandagiye ku kwezi ubwo hari ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1969 hari saa 8:56 za mu gitondo ku isaha ya GMT. Nyuma y'iminota 20 gusa icyo gajuru yarimo kimaze kururuka agikandagiza ikirenge hasi, Armstrong yari yamiriye ati iyi ni ntambwe nto ikozwe na muntu ariko n'umwitangiye ngirizwa ukomeye ukozwe n'inyokomuntu kugira ngo ayo mateka yanditse atazibagirana. Armstrong yafashe amashusho akoresheje icyuma gifotora yari yitwaje, yahise atangira gufata amashusho bwangu ndetse n'ubutaka bwo kuzanira abashakashatsi. Yabikoraga yihuta atinya ko yasabwa gusubira mu cyogajuru. Inyuma y'iminota 19 mugenzi we Edwin Aldrin nawe yarasohotse bagendagenda basimbuka ku kwezi ndetse bahashinga n'ibendera, bahashize urubaho rwanditseho amagambo akurikira bati mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1969 abantu bavuye ku isi bakandagiye bwa mbere ku kwezi, itwaje turi intumwa z'amahoro z'inyokomuntu. Amagambo yaraherekejwe n'umukono wa Perezida Richard Nixon wa leta ta zuzumwe za Amerika. Prezida Nixon yabavugishije kuri telefone ababwira ko bahesheje ishema abaturage bose ba Amerika, ati ubu nibwo bwa mbere umuntu uri ku isi avuganye n'uri ku kwezi.
Ni ho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Nongere bashimwe mwese kuba mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi, cyane cyane abari mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu mudugudu wa Kinyambo akagari ka Kora umurenge wa Gitega. Mwese mwese mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho murakoma agacharu cyari kashira ngo kamazi makano kuri mvura ingero tizimba mu kirago nibuze